Oh yeah, yeah.
It's makeup. Makeup.
Utambuka, tambuka. Ura na na na. Indukira kibuka. Uwakuboni, baby. Bareke kabazwinge. Kabaje kabamunge. Kaba babaze nk'urushinge inge. Iwanje na mungenge. Bareke kabazwinge. Kabaje kabamunge. Kaba babaze nk'urushinge inge. Iwanje na mungenge. Baratashinga. Ubaga forcing. Ariko bizoba costing. Kutubona duferinga. Ubara clashing. Ubaga forcing. Ariko bizoba costing. Kutubona duferinga. Jungle flow. Ocean flow. Ni mafu. Mafu. Jungle flow. Ocean flow. Ni mafu. Fopa, bazovuga baruhe, bashavure bahore, banwa mazi bihere, nibyanga biyahure, baby joma. Oh you my trust, you my sweetie sweetie, ugonga ukunda si siri siri, nugobogira ubugirigiri, bazubabwa n'agapiri piri. Ubara clashing, ubaga forcing, ariko bizoba costing. Utubona duferinga. Ubara clashing, ubaga forcing, ariko bizoba costing, utubona duferinga.